mandanya kumviriza Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika itamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri 18 muri 10 na Jordan na Hazwe ndongo ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya kwa kabiri w'indwi iza imyaka ine izo birumanye umunsi kuyundi amaradio ane yigenga mu Burundi aturiwe inyuma y'uko ubutegetsi buhatswe guhirikwa
ariko no munsi kubona haje umunyesha makuru ntashobora kwishikira ariko harabera ibintu nibaza ko atari kintu kiryoshe
ubuvunitse amenya gucumbagira kuva aho twavunitse kuko twataye zacu duta aho twakorera duta abaduha makuru turahunga
aba rero akaba ari mamwe mu bamenyesha makuru bakorera yo maradio yigenga turiwe mu Burundi turabigaruka ko handi hato mube hafi ya maradio yanyu muri make bavuga yuko naho batorohewe bakomeje umwuga wabo Yamurambanze ndabwire muri make ko abantu bashika kuri 40 baraye bitavye imana inyuma ya indege barimo yiriye guye ku kibuga c'indege co mu gihugu co ku murwa mukuru wa Moscow mu Burusiya ku ejo kwa Mungu bimenyesha makuru mu Burusiya bishikiriza ko iyo ndege yari twa ingenzi 73 hamwe n'abandi batanu basanzwe bayikoramwo iyo ndege yari hagurutse hiva ku kibuga c'indege Moscow saa 12 z'umugoroba ku masaha yabo yerekeza mu gisagara ca Murmansk mu buraruko bw'u Burusiya imaze umwanya muto hagurutse haragaragaye ko ifise ibibazo mu by'ubuhinga bw'ivyuma bica biba ngombwa ko isubira ku kibuga vyihuta igikoza amapine hasi moteri yaciye yadukamwo umucanwa ibiro bijejwe amatohoza mu Rusiya vyatangaje ko vyatanguje amatohoza y'ubugizi bwa nabi kucateye iyo sanganya naho imvu yatumye biba itaramenyekana Perezida wa Leta Zunze Amerika Donald Trump ariko arihweza ingene yosunika ubushinwa kunyarutsa ibiganiro bigana ku masezerano mu by'uguhanahana ibidandazwa akavuga ko kuva kuri wa gatanu azofata ingingo yo kongereza amatagisi ku bidandazwa ubushinwa bwinjiza muri Amerika by'agaciro kama miliyaridi n'amamiliyaridi inyuma y'uko kugabisha ikinyamakuru candikira muri Amerika The Wall Street catangaje jo kwa Mungu nyene ko ubushinwa nabwo bushobora guhagarika ibiganiro byo guhanahana ibidandazwa bitegekanijwe kuri nondwi ahi Washington DC ibiro vya perezida Donald Trump ari vyo White House ntaco birashikiriza kuri ayo makuru yashikirijwe n'ico kimenyesha makuru The Wall Street ntaco ubushinwa nabwo nyene buratangaza inyuma y'ivyashikirijwe na Trump ejo kwa Mungu naho ivyo bihugu vya mbere bitunze kw'isi byari vyarihaye mu kwezi kwa gatatu itariki ya mbere ko vyo vyashitse ku masezerano gushika ubu ntaco birumvikana ariko impande zose zemeza ko hari intambwe zatewe Umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu yategetse igisirikare cyo kubandanya ibitero by'indege ku muhari Hamas mu ntara ya Gaza mu ntambara kuri ubu bahana imaze imyaka itanu ukwihorana hakoreshejwe ibisasu bya roketi hamwe n'indege byahitanye abanyepalestina abashika 20 ku munsi wa gatanu muri bo harimwo abana umwana w'amezi 18 abanyapalestina bavuga ko yishwe n'indege za Israel Israel irabeshuza yamara ivuga ko yishwe na roketi ya Palestina Abanyisiraeli bane nabo barishwe muri ivyo bitero. Benjamin Netanyahu yategetse ko hakoreshwa izindi nguvu za gisirikare ku rubibi na Gaza mu kwitegurira ibitero bishobora gukorwa ku butaka bwabo. Izi ntambara zadutse nyuma yaho umunyepalestina aratiye agakomeretsa abasirikare babiri ba Israel ku munsi wa gatanu. Abanyepalestina bagiriza Israel kudashira mu ngiro ivyumvikanywe ko mu masezerano yapfundikiwe muri Misiri yo gutanga agahengwe I Gaza urundi ruhande rukemera guhagarika ibitero vya roketi muri Israel. Radio y'Amerika isamirana na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104.3 mu Burundi iri ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 45 31 na 41 ku mugoroba ni kuri metero 19 na 22 ahandi mutwumva ni kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com na Facebook VOA radio yacu ikiganiro ni wanyu mu ntara
Wanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ndabahe ikaze inyuma y'imyaka 4 hamenyesha makuru basaga murantunganya buna mu misi ku wa kabiri windwi iza imyaka 4 izoba irumanye amaradio yigenga mu Burundi aturiwe nyuma yaho ubutegetsi buhatswe guhirikwa nyuma iyo myaka 4 rero hamenyesha makuru basaga ijana aho bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda bemeza yuko naho bagora kurangura umwuga wabo bisanasana bakawurangura kugira ngo umenye abanyagihugu bakomeze baronka amakuru yizewe mugenzi wacu Pia Claver niyo nkuru yagendeye amwe mu maradio yamenyesha makuru bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda araba ingene bakora
Promesije kandi yose ndibaza yuko ajeye irasohora ku minisitiri ari cyagatatu akate yasohoye
kisaje kwegeranya amakuru irageze abamenyesha makuru bariko baravugana amakuru baje gukora n'ingene bayakora aho bicaye ni hafi nka 10 hari n'amakuru bareka kuko basanze adakomeje cyane aho ndi mu ruganda rwo kumenyesha amakuru rwa radio inzamba nimwe muri zitaro zavukiye mu buhungiro mu mwaka w'ibihumbi 2015 Anne Marie Niyohire aje rugisata cy'imigambi muri yo radio yabwiye Ijwi ry'Amerika kuko abamenyesha amakuru hafi ijana bahunze bansaye kuguma bicaye ngo bahebe umwuga iyo radio ni nk'ihuriro rya benshi muri abo bamenyesha makuru icyuwo muyobozi ashima kuko ingufu zagiye hamwe
na cyane cyane twasanze abamenyesha makuru bari ngaha ni babandi novuga mu maradio y'i Burundi bari bazi umwuga koko baraheza bashobora ubumenyi hamwe kandi byaranafashije no kumenyana no kubana kuko barakundana kuko n'ubu urabibona iyo bahuye urabona ko ari abantu by'ukuri bunze ubucuti kuberwa gukorera hamwe
iyo radio ivuga makuru y'ibyabaye mu Burundi cyane cyane agateka akazi na muntu umutekano imibano n'ibindi niyo hire atamakuru turayaronka bikanga ko dushika aho byabereye canke kuvugana n'abayobozi batandukanye b'inzego za leta
sinzi kudahora twumviriza Claver mugabo urumva ko dukora mu bice byose by'igihugu turafise abaduha makuru naho tutabavugira hejuru ni nzikizi kukuraba no kugenzura ko vy'ukuri ibyo bintu byabaye kuko iyo uvuga inkuru wahishikiye uri kurayivuga n'umuntu arumva ati eh yayibonye niyo yarari cyane bahejeje kuyimubwira yashitseyo biradutwara uburyo biradutwara umwanya biradutwara kuko tubibwiwe n'umuntu umwe nje tubyemera gucyo nabo turonde bavuga ati ntituvugira ku iyo radio kuko nabo nyene ngira bati nimutekano wewe sinovuga ko batwanka canke badashaka kuvuga
yindi radio yavukiye mu buhungiro ni kiganiro ho muri Burundi ci radio RP ya Bob Rugurika ayitwara amenyesha ko abamenyesha makuru bashimye kwikora ku bumenyi bafite kugira ngo amakungu aguma amenya ibibera mu gihugu cabo inzitizi yo kutaronka inzego za leta zivugira kuri iyo radio barafise ingende bagerageza kuzica hirya no hino
amajwi abantu dukoresha muramwumva benshi tuyahindura nibajya abapolisi bari mu gipolisi nibo batubwira amabi ari karakogwa nimbonera kure zitubwira amabi bari ko barazikoresha nibo duhindura amajwi no mu bategetsi mu mugambi wa CNDD tuyaga bakaduha amakuru ariko baratubwira bati nimumvuga izina ibi bintu ariko ndavyemeje nivyo byarabaye byagenze uku hari rero nabandi rero tubahamagara bagaca batubwira ngo umwe muri bantu twabwira ati ni radio RP ngo iyo radio ngo ntayonzi ngo iyo radio ntikibaho ngo iyo radio sha kuvugira
abamenyesha makuru bayo maradio bavuga ko bitoroshe gukora makuru bari mu kindi gihugu
ariko no munsi kubona nkaje umenyesha makuru ntashobora kwishikira ariko harabera ibintu ariko harabera ingorane nibaza ko atari ikintu kiryoshe nibo banyagihugu cyane cyane twikora ko
uvunitse amenya gucumbagira twabaho twavunitse kuko twataye zacu duta aho twakorera duta abaduha makuru turahunga ariko turagerageza babandi twahana makuru dufise mu Burundi no turavugana nico gituma nibayo tubimenya tukabibwira abantu bakabimenya ariko biraba
ugasanga nawe nyene hari gihe uvuga uti ayo makuru ndayavuze canke bumvise ko yagena yakoze fise y'imijyango ayo makuru rero agushikiye ucubwira mugenzawe ati mfasha kuri ayo makuru ibintu byabaye mu ntari wacu kandi ndafise y'imijyango ibindi navuze ati ni ibintu byabaye byavuzwe ku muntu mu muryango wanje
hari n'indi yitwa Radio PSFM iherutse kuvuka umuyobozi wayo Jean Philbert Karangwa avuga ko ari yugaruka ikorera cyane cyane mu makambi y'impunzi z'abarundi
twaciye dushima cyane kuzaturahuza abarundi bahunze baze barumva uwahunze nimba ari umugore kumbure canke umupasoni ari zareka umushinga ntahe wiwe ari imurongwe muri Kongo bumve mbega uri murongwe bimeze gute uri zareka bimeze gute uri mayukwayukwa bimeze gute uri meheba bimeze gute uri nduta bimeze gute ukabicisha no mu kiganira biwacu aho batasha mbere bakumva ko bagihumeka kanaka akiriho sigikogwa coroshe Claver ariko turagerageza
ayo makuru y'impunzi naho muri Burundi ire yavuga cyane
nk'abanyagihugu baba muri ayo makambi ari nkabo maso yacu no gutwi kwacu nibo kenshi batuyagira ibiriko biraba ariko kandi hari igihe dufata uburyo tukarungika abamenyesha makuru bacu bakaja muri ayo makambi za Mahama za Tanzania za Uganda bakishyiraho muramuvyumva rimwe rimwe mu biganiro turiho
ayo maradio yose nta nimwe ifise umurongo wa FM yumvikanira ko amakuru yayo ahanahanwa ku mbuga ngurukanabumenyi ku mirongo ya WhatsApp Facebook n'ahandi ivyo bituma ayo makuru ashikira bake gica abayobozi bayo babona ko ari nzitizi
ubwa mbere twibaza ngo biroroshe kuko twari tuzi ko wewe uyitunze mu muryango biroroshe ko abantu mubana mushobora gusangira makuru mugabo no munsi nuja kuyavuza atumaja ariko kaza kaja muri toilet kuyumviririza nujyamanye n'umugore mu bitanda arashirayo mayekutere ubwira umugore ntiyumve ibyo ariko arumviriza kubera iki kubera aba bategetsi bacha bavuga ati ibyo bintu mwumviriza uwo tuzosubira kubyumvana tuzomuca amatwi
Irwanda yezo hari na televiziyo Renaissance nayo nyene yaho ikorera mu Burundi hakiyongera ko na radio Murisho ikorera muri Canada ku munsi mpuzamakungu hariwe ubwigenge bw'itangazamakuru abo bamenyesha makuru bababazwa nuko ushitse bakorera mu buhungiro bakifuza ko uwo mwaka uza utobasangaho bari Pierre Claver Niyonkuru Kigali kubyijwe ya Amerika.
Pierre Claver ni inkuru arakenuye uwo munsi rero kaba watu wahimbaje ku munsi wa gatanu akaba ari nawo munsi mugenzi wacu Pierre Claver ni inkuru yadutunganirije iyo nkuru mushobora gusubira kumva kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com tugume ku makuru y'u Burundi aho mu gihe ihuriro ry'abashingwa amanza baserukira abahuye n'amabi mu Burundi kuva muri 2015 bamaze kujana amadosiye arenga 1600 muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI bamwe mu bahinga bizi bijanye n'amategeko geko basigura ko iyo sentare atari yarikuye kwiturwa umwe muri bo ni Dr Adam Blaise Kwasi mu kiganiro yahaye ijwi rya Amerika mu Bubiligi yasiguye ko CPI itigenga agahanura abarundi kwicara hamwe bakishingira sentare yo buranisha abagirizwa mabi mu gihugu cabo ni inkuru ya mugenzi wacu Eroje Wirikaneza
umuhinga mujanye n'amategeko mpuzamakungu akaba n'umwigisha mwiza wa kaminuza ku migabane itandukanye y'isi Adama Bileze Kwasi asigura ko inyifato ya sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI imaramaje ku giti kiwe nk'umunyafurika naho yemeza ko yumva asa n'uwahemukiwe kubona iyo sentare ishingwa ariko ntiyakora izanye amategeko bari barayishingiye yahaye ikiganiro cyihariye ijwi rya Amerika
avec l'avènement de la coupe internationale on s'était dit que on va avoir une coupe qui sera là pour tout le monde mais
à nous CPI wari watwinjeje ko turonse sentare itunganiza bose ariko twaratunguwe cyane kubona ko iyo sentare yubatse ubu kuko politike niyo yinjira yizizira nakumiza kandi nta na kimwe kigenda uko twari tubyiteze turafite uburorero rabi byabaye kuri Perezida Gbagbo mu bijyanye n'amategeko nasanze hama harimo ibintu no kwita kurya no kunywa ni ukuvuga ko iminsi yose ushobora kuronka ingingo waba ushaka guhana cyanke kweza umuntu nico gituma naciwe intege n'urugamba rw'iyo sentare uko yubatse ariko Maître Janze Bigirimana ari mu bashingwa manza baserukira muri CPI abakorewe amabi mu Burundi asanga ikibazo kitaraho
iyo sentare kuva ishigwaho intumbere yayo byarabonetse ko itagiye yoroha kuja mu ngiro kubera kenshi mwe n'ivyo vyaha bikomakomeye bikogwa n'abantu baba bafise ubutegetsi n'abantu baba bafise inguvu bigatuma kandi iyo sentare kubera idafise igipolisi gishobora gufata abantu baba bakoze ivyaha mu mihingo y'isi itandukanye bigatuma iyo sentare itegezwa kwikora kugushaka kugufashanya n'ibihugu abantu baba bakoze ivyo ivyaha canke bikekwa ko bakoze ivyaha baba barimwo kugira ngo bashobore guhagarikwa canke barenguke imbere yo sentare kuko birazwi yuko abantu bakoze n'ibyo byaha bikomakomeye kenshi ntibashobora kurenguka ku bushake bwabo bigaca bituma yo sentare idashobora gutunganiriza neza abantu babakora imwe n'ibyo byaha ari naco bituma uno munsi usanga ari habavuga yuko yo sentare umengo ntakimaze
iyo sentare leta y'u Burundi yayisokoyemwo mu 2017 kubera amatohoza yuguruye ku byaha byo byarakozwe kuva mu mwaka w'2015 hadutse injyane za politiki mu gihugu bwana Kwasi asanga president Nkurunziza na leta y'iwatawe banegura
ce qui a sauvé le président du Burundi c'est Gbagbo
icyatabaye president w'Uburundi ni Gbagbo yakwicigwa kuko yatahuye ko atari mu mutima w'abanyaburaya batamwerekwa akabazi neza kwa makungu yivanze mu itunganywa ry'igihugu ciwe atankeka zisangira he niho rero akora ibishoboka byose kugira yirinda makungu kuko azi neza ko yo kwisanga mu byara bya CPI ni nkuko yoba yishoye ndashikira ingingo Uburundi bwafashe nivuza kwa barundi ubwabo bashiraho sentare yo cira urubanza president wa abo niba hari ivyagirizwa ifitishingiro abarundi nibo bokwicira kugira ngo aburanishirizwe mu Burundi atari kujanwa hariho hose hanze y'igihugu na cyane cyane mu bihugu by'Iburaya kujanwa mu bazungu ntabyo nkeneye kumva dufate ko byagoranye cyane horonderwa ikindi gihugu cha Afrika nkuko byabaye kuri Senabre ariko kibico muri Afrika atari c'Iburaya niba yo cibura aburanishwe mu Burundi cyane ikindi gihugu cha Afrika atari mu gihugu na kimwe mu vya rutura
ube dans un pays africain mais pas en occident
uko biri kose maître Bigirimana sanga ata muntu numwe yo kwijagara mu gihe yagirizwe ibya
ikigaragara nuko ubutungane mpuzamakungu ya rutungane kenshi bugenda bwikwega ivyo navyo birumvikana yuko bitoreka gutera impungenge twovuga yuko uno munsi abatetsi b'Burundi batosya bwose ariko ikibonekeza iyo sentare vyogora nyine bakora ko mu gihe mu yabwe mu batetsi Burundi hari ku Peter Nkurunziza bafashe ingendo yo kudava mu gihugu ahantu bashobora kuzofatirwa ari igibazo batagifise ubutegetsi kuko mu Kirundi baravuga ngo buraca bugacana yandi naho batwara wo mu sendere dushanka wundi mugambwe birashobora gushika no ugasanga abo bakoze ibyo byaha bitandukanye haje abategetsi bashobora gufashanya n'iyo sentare bakeneye kugwanya kudahana ibintu birahinduka haraciye Mr. Mike mu president wa Sudani Bashir hariho umutahe makungu wasohose wo kumufata ariko yari umuntu akomeye cyane yari umuntu ateye ubwoba nticabujijwe yuko uno munsi twagiye twumva yashitse mu mugasho na cyane bakaba bamushize mu gasho yakunda gushiramo abareka aratoteza
sentare mpuzamakungu mpana vya hatsepe yirahe ihana ivyaha bikomakomeye nk'ivyihonyabwoko ivyaha vyo mu ntambara n'ibisinzikaza ubuzima bwa kiremwa muntu
Dusubiye mu gihugu cy'u Rwanda havugwa abanyagihugu mu karere ka Rusizi basigura ko ibiza bitewe n'imvura nyinshi ihitiye muri ico gihugu byabasize mu bwigunge nyuma yuko ibarabara ryabahuza n'ibindi bice by'ako karere risenyukiye abavuganye n'ijwi rya Amerika bemeje yuko hari ibibazo bimwe bimwe batanguye guhura navyo nko gushika kwa muganga canke gushikana utwo bimbuye ku masoko atandukanye inkuru twubaza mugenzi wacu Temistocle Mutijima
Icyo kibazo gifitwe n'abaturage bo mu mirenge ya Gitambi nyakabuye igikunda mvura na Butare kiraterwa n'uko umuhanda mashesha mibirizi bakoreshaga haba mu buhahirane cyangwa se kujya gushaka serivisi z'ubuvuzi zitangirwa ku bitaro bya mibirizi waciwe n'inkangu zatewe n'imvura nyinshi maze iminsi igwa abo baravuga ko kuri ubu kugera kwa muganga byabaye ingorabahizi kubava mu bigo nderabuzima byo muri iyo mirenge boherejwe ku bitaro bikuru bya mibirizi kuko urugendo rwikubye inshuro zirenga ebyiri
uyu muhanda wari bugufi bwo gutabara kuva hangana ibirometero bikeya ugera ikamembe ariko guzenguruka iriya hose kugufata utwite bakakunyuza iriya mushaka na site ni ibintu bitugoye
n'izi modoka zavaga mashesha zigenda imibirizi zije kureba abarwayi zahakoreshaga nk'iminota 15 kugenda no kugaruka kubera ari hasi ariko kubera ko utenguka buri munsi ntaruhengekero bakabanyuze ya nyine bakabashyitsa bamwe bapfuye nuko abandi bagashyika banegekaye
uretse ibijyanye no kwivuza kandi abatuye muri iki gice batunzwe hanini n'ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi nyamara kugeza umusaruro ku masoko ubu nabyo ntibikunde
ibi biza byiyi mvura biduteje impagarara ku buryo nake tubona ubuzima bwahagaze nta mukarasi wahamagara ngakujyanira indimu azigeze ahantu runaka nta muhamagara ngakujyanire imyumbati ageze runaka nta muhamagara kujyanira ibigori abigeze runaka ibyo byose niko tubihinga tukubona ubuzima bwahagaze kubera ko nta muhanda dufite
abantu batorera imbaho ziva ahantu bitaza busozo zijya Kamembe nta buhahirane buboneka imodoka zarahagaze hari abakoresha amatafari yava za kaboza zajya muri site nta modoka zitambuka ndoma dufite ikibazo mbese
ibi ngibi ni ndimu ni imbuto za sitoro ngomba kujyana mu isoko
ndabigeze imuhira mbicumbikire nzabizindura ejo n'ubundi ku mutwe mbigeze mu isoko ariko aho umuhanda ubumba nageze mu isoko kare
nyinshi mu mihanda yo mu bice by'icyaro mu Rwanda isanwa binyuze mu bikorwa by'amaboko bikorwa n'abaturage haba mu muganda cyangwa se mu mirimo yishyurwa nyamara kuri uyu wo urwego wangiritseho rurenze ubushobozi bwawo nkuko bwana Iyakaremye Jean Pierre uyobora umurenge wa Gitamba bigarukaho
ibishobora gukorwa n'umuganda turabikora ariko harantu namwe mwabonye umuturage adashobora gukora ahantu hakeneye amamirezo stonoma ahantu hakeneye gushyiramo zindi bize hari imisozi itenguka biriya ntabwo umuturage afite mu bushobozi ntabwo ari ibintu byoroshye ariko bisaba ko abantu babikorewe ubuvugizi bakareba agaciro rufite
inzego z'ubutegetsi ku rwego rw'akarere ka Rusizi zo zirizeza abaturage b'iyo mirenge ko mu gihe kitarenze icyumweru igisubizo kuri uwo muhanda kiri bube cyabonetse
twamaze kuvugana na n'ikigo cy'igishinzwe imihanda n'ubwikorezi abakozi bacu bagiye bakora defi y'imirimo ikenewe gukorwa kugira ngo turebe ko hakorwa intervention rapide kuri hari ahantu hangiritse habe hakubakwa urukuta mire de stonoma noneho tunashyiremo igitaka byibuze imodoka ziva hejuru igitambizi za Bugarama cyangwa ziva Bugarama bo zizamuka gitambizi bashe kuba zagenda nkaba nizera ko iki cyumweru kirashira twabonye umuronko no gusana umuyoboro w'amazi wangiritse hariya ku buryo byibuze twavuga ngo icyumweru gitaha kizashira hari ibisubizo twaboneye abaturage batuye muri Karagace
uwo ni bwana Kayumba Ephrem uyobora akarere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda uretse icika ry'uyu muhanda Mashesha Mibirizi inkangu zatewe n'imvura y'itumba na nubi gikomeje zangije ibindi bikorwa remezo birimo imiyoboro y'amazi cyo kimwe n'amazu y'abaturage yasenyutse mu karere ka Rusizi cyane cyane mu mirenge ihanamiye ikibaya cya Bugarama aho harimo amazu arenga ijana yasenyutse kuva iyo mvura yatangira kugwa cyo kimwe na hegitari zirenga 900 z'imyaka zangiritse mu mirenge ya Gikunda Mvura na Gitambi Temistocre Mutijima Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda
Banywanyi bakunze bijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe mirongo ya FM yaba ifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira. 2,325, 9,685, 9,815, 11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630, 15,460, 15,675, 17,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 640, 9,470, 1,070, 13,630. Ni ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muyavugwa mu gisata c'impunzi naho Komisiyo y'Igihugu ishinzwe impunzi muri teritwari ya Uvira ivuga ko kuva uno mwaka wa 2019 utangura yamaze guha ubuhungiro abarundi 288 kandi ko ikomeje kwakira n'abandi barundi baza gusaba ubuhungiro abaza babagana bavuga ko baje kwirinda imvu za politike bagenda bahura nazo mu gihugu cabo c'u Burundi mugenzi wacu Vedaste Ngabo ari muri Uvira adufitiye inkuru rambuye
Komisiyo y'Igihugu ishinzwe impunzi ivuga yuko kuva tariki ya 12 na 13
z'ukwezi kwa gatatu gushize yatanze ubuhungiro ku mpunzi z'abarundi 288 zari mu nkambi z'agateganyo za Sange na Kavimvira ho muri territoire ya Uvira. Gusa ubwo twageraga mu nkambi y'agateganyo ya Sange na Kavimvira ziri muri territoire ya Uvira, twasanze hanze y'izi nkambi mu bihangare bihari hari imiryango irenga 20 imaze icyumweru cyose inkunzi igihugu cy'u Burundi hungira muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo kubera impamvu z'umutekano zigenda zigaragara ku muntu ku giti kiwe. Nabigo Esteri n'umwe muri abo barundi bamaze icyumweru bahungiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo.
Umugabo wanje baraje baramutora bamutwaye mu ijoro, abo bantu kandi ntabonze bamaze kumutwara bukeye bwaho baciye bagaruka ngo nindabereke ngo umugabo wanje hari ngo nimo ndamunyegeza. Ndavuga ati umugabo wanje mwaramutwaye jewe n'ubu sinzi yari ngo nukuvuga igisigaye ngo ejo tuzogaruka ngo tuze dusange ari ngaho ngo dusanze atari ngaho ngo nawe tuze cyatu gutwara. Ndavuga ati none gamana je ko bamutwe nkabasike mutwana tubiri je nguma hananje baze abantu bare baje kunyitsa kunyica nziriki bugice bikora nanje naciye nturugo maze guturugo nanje ncanza ndarara mu ishamba n'uto twana tubiri mbere hariho nahantu nageze mpaka kugwa kugite nakakana kari mu mugongo ncandara mu ishamba. Ndavuga ati aha ni imana kweri yikorera buja buke naciye nguma nzukunyene kuko je ntuka muri komini marangara profesi ngozi ncanguma nzukunyene niko gucengera no kucyambu ncandambuka baranyambutsa ncandaza ncashikira mu bandi.
Muri abo barundi bari gusaba ubuhungiro muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo abenshi muri bo nabava mu ntara za Cibitoki, Bubanza ndetse na Ngozi, aho bavuga yuko gutotezwa n'inzego zishinzwe umutekano hamwe n'imbonerakure biri mu bituma bahunga Burundi nuko twabisobanuriwe nabo babyeyi.
Mbere nari nahungiye mu gihugu cya Tanzania baraduhungura batubwira yuko mu Burundi ari amahoro ko nitwashika mu Burundi mu bibazo twagiye duhunga ko bazobidukemurira cyane by'umutekano n'iby'imibereho mu gihe umuntu aba yari asize ibintu bimwe agasanga byarangiritse tumaze rero gushika siko twabisanze twasanze ibintu by'iwacu bimwe byarangiritse hanyuma ikibazo cy'umutekano nacyo duca tubona baca batubwira yuko twewe twahungiye Tanzania bimwe na rimwe turi bamaneko biturutse kuri cya gihe bafatiye impunzi za gisirikare mu mikambi y'Induta ngo hasire ngo niyo yazizanye cyo kintu cyaratumye tugira umutekano muke cyane.
Cyatumye nza nuko nabonye twari tujyamanye mu ijoro umugabo wanje mbona baraje kumutora mbona baramujyanye ndategera ko agaruka ndabura ibyo banashyira ndicaje gutora umugabo wanje nico gitubanyeza kuntora nca ndazi.
Julienne Sabimana ari mu bategereje guhabwa ubuhungiro muri iki gihugu ari hanze ingambi y'agateganyo ya Sange asigura yuko bari mu buzima bubi kuko bafungura bigoranye kandi bakarara ahantu habi.
Turi hano hanze mu rupangu twabuze ko tubigiraho ko kugira turonke ingambi yatugora kuko basara tujana mu kigo nari kuronderera umwana ndabe ko noronka n'intu nze n'agafu ndamugaburira kuko tayige hanige dukora bakatuma amahera tukaza kuyatora bukeye basimvura iguye tuca tuzinga utuntu iyo igwanye n'umuyaga tukabura uko tubigira yahita tukongera tukagirane tukongera tukasandurura utuntu hamaze gukamuka uko igwanye n'umuyaga haragwa amazi menshi cyane.
Umuyobozi uhagarariye komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri territoire ya Uvira Bwana Jore Mupepe yemeza yuko nyuma yo kwakira ndetse no gufotora aba barundi bahawe ubuhungiro bazabavana muri izi nkambi z'agateganyo bakabohereza mu nkambi ya Murongo iri muri territoire ya Fizi. Aba barundi bakomeje kwiyongera mu nkambi z'agateganyo za Sange, Kavivira na Mungebonge mu gihe hasi rifatikanije na leta ya Tanzania n'iy'u Burundi ibo bakomeje gutahura impunzi ziri muri Tanzania ziyandikishije gutaha ku bushake bwazo. Fedatse Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika muri Sange mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Bedasite ngabarakenewe no kuri duce dusozerera ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi mwakoze nshuti bakunzi mwe bwe mwariko muratwumviriza muherereye mu mihingo itandukanye. Yakoze Magbili Abero yegeranije amajwi yacu na ingenieur bari kumwe muhinga bw'ivyuma nanje Diane Nahazwi bari kumwe muri saa 18 tuzongere ejo nkaho twahereye tubasigiye kano karirimbo ka radio Ijwi rya Amerika. Mugutangi chambo, mwanya juguyo Yabayi, isumizo chachu
Yara tangi chambo,
abarundi turi ruhusa mugushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo kwijwi rya Amerika radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu abakozi bakarorero batanga makuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bo